Shuti zacu muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, no kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Kaze rero muri Sanze munje mubaye nibyo twariteguye kubakira amatongo yanyu ntaho yaroye mushikira mu ngo zanyu aho bahereza kubandika muca mugenda mu ngo zanyu.
Uyu ni Pascal Barandagiye, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi, ubwo yakiraga ejo impunzi zatahutse zivuye muri Tanzania. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari kandi na bayoboke b'ishyaka FDU inkingi bafunze mu Rwanda, ariko imiryango yabo ikabitazi ibyabo. Urubanza rwangira abatware Augustin mu rukiko rwa Loni, n'ibiro by'umuhuza w'abarundi birimo bigirana inama n'urubyiruko rwegamiye ku mashyaka. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mbere y'amakuru yo mu biyaga bigarariko, mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Igihugu cya Mexique cyaratewe na nyamugigima ifise urugero rwa magnitude y'ibice indwi n'igice kimwe ku muhingamo ku munsi wa kabiri, isenyura amagorofa yica abantu bataramenyekana ibitigira inyavyo hamwe n'abandi bari mu bimomoke bataramenyekana. Inyuma y'amasaha make bibaye, leta hamwe n'abategetsi bo mu burere vyabayemwo batangaje ko bafuye barenga ijana. Bafuye bavugwa mu turere tugizwe n'umurwa mukuru Mexico City n'amareta ya ahegereye ya Morelos, Puebla na Mexico. Perezida Enrique Pena Nieto yavuze ko amagorofa 27 yo mu gisagara cha Mexico City yasenyutse. Ibimenyesha makuru vyaho vyatangaje ko ibyonekaye ari byinshi, umuyaga nkuba ukaba waranacitse. Abategetsi ba Mexico baciye bahagarika ibikorwa byose ku kibuga c'indege mpuzamakungu muri ico gihugu kandi bugara n'amashuri. Iyo nyamugigima iteye mu gihe atandwi zibiri zari bwahere hateye yindi nyamugigima yahitanye abantu barenga 90 mu bumanuko bw'ico gihugu. Perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadéra ejo ku munsi wa kabiri yarasavye ko abasirikare b'ishirahamwe mpuzamakungu ni ba MINUSCA bari mu gihugu ciwe bongerezwa kugira babashe gucungera umutekano w'igihugu cyose. Avuga ko ONU yonyene ari ibishoboye kandi asaba amakungu kutibagira igihugu ciwe. Touadéra yabishikirije ari i New York mu nama ya bose ihuza abakuru b'ibihugu byo ku isi, mu gihe abasirikare ba ONU muri Centrafrica bashika ku 12,000. Touadéra asaba ko bokongerezwa ibindi 2,000. Ishyirahamwe riharanira gatera kazi na muntu Human Rights Watch ryo ku munsi wa kabiri ryaragabishije leta ya Ethiopia ko yogaba ko hashobora kuba iyindi migumuko mu gihe muri ico gihugu himirije guhimbazwa isabukuru ishingiye ku idini. Yabaye mu mwaka uheze yaranzwemo imisumikano yatumye abatari bake bafa mu gihe bariko bahangana n'abajejwe umutekano. Ubwoko bw'aba Oromo bukomeye cyane muri Ethiopia bwama buhimbaza buri mwaka isabukuru yiswe Irecha, aho bashimira Imana ku mihezagiro n'imbabazi yabagiriye mu mwaka waba warangiye. Iyo sabukuru yama yitabwa n'abantu baharurwa mu 2,000 mu ntara ya Bishoftu iri ku birometero bishika 50 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Addis Abeba. Uyu mwaka izohimbazwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi kuza. Human Rights Watch isaba leta ya Ethiopia kugaba ubwo bwicanyi ntibuze bwongere kuba. Leta Zunwe za Amerika imenyesha kwirindiriye kumenya amafaranga izokoresha mu mwaka uza kugira izocitanga za mundwi ziri imbere ibitigiri by'impunzi yiteguriye kuzokwakira. Ariko naho biruko, Perezida Donald Trump yabwiye ishyirahamwe mpuzamakungu ni ko Amerika igiye kwiyumvira kugumiza izo mpunzi mu bihugu byazo ikazifashirizayo. Trump avuga ko kubafashiriza iyo iwabo ari kimwe mu byofasha guterera mu isanurwa no guteza imbere ibihugu byabo. Ibyo yabishikirije abakuru b'ibihugu mu nama iba buri mwaka barimwo muri ONU. Kubwiwe ngo amafaranga akoreshwa mu kuzana impunzi imwe gusa ashobora gufasha abarenga cumi mu gihe baba bagumye mu ntara bavamo. Yongera koko haruhande y'ibyo Amerika hari amafaranga ifashisha ibihugu bibakira. Amerika yamize imbere y'ibindi bihugu mu gufasha kwakira impunzi, ariko Trump agishika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere yaje afise intumbero yo kugabanya ibitigiri by'impunzi Amerika yakira. Igabanuka rya mbere ryitezwe mu nteguro y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza ricigwa n'inama nshingamateka. Tugarutse muri Afrika, muri Kenya, banywanyi umugambwe Jubile uri ku butegetsi bariyamirije sentare ntayinyuzwa kuri wa kabiri bari bazindukiye mu myerekano imbere y'iyo sentare basaba ko abacamanzi babiri ku ndwi bagize iyo sentare birukanwa. Babarega ko bahengamiye ku batavuga rumwe na Perezida Uhuru Kenyatta mu bibazo by'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 8 kwa 8 guheze. Abapolisi babasutsemwo ivyuka bikoroza amosozi kugira ngo babashwiragize. Naho Perezida w'iyo sentare David Maraga yabwiye amenyesha makuru ko iyo sentare itazokwemera gutega ubwoba, avuga ko biteguye kuzira kubahiriza ibwirizwa shingiro.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet, naho ni mugiye murahasanga ibiganiro byacu n'amakuru yacu ni radio yacu vewa.com. Ubu rero amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda, imiryango y'abayoboke barindwi b'ishyaka FDU inkingi barimo Boniface Twagirimana, Vice Perezida wa mbere waryo, ihangayikishijwe n'imibereho yabo muri kasho za polisi y'igihugu n'ahandi hantu hadateganijwe n'amategeko yo gufunga nk'uko babyemeza. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabiganiriyeho na Madame Rehema Uwimana, umugore wa Boniface Twagirimana.
Kugeza ubu afungiye I Remera ku cyicaro cya polisi, ariko ntabwo twigeze tubasha kumusura ngo tumubone, kuko tugiyeyo batubwira ko ahari ariko tuzamusura ari ku cyumweru. Icyumweru rero byarageze tujyayo, tugiyeyo baratubwira ngo tujye kuri brigade turiyandikisha nk'aba bose bari busure, barangije baratubwira ngo abo bantu twandikishije ntabahari.
Mwari mwagiye muri bangahe?
Twari nagiye ndi kumwe n'umugore wa Fabien
Twagirayezu.
Ndi kumwe Fabien Twagirayezu. Nari ndi kumwe na muramukazi wanjye, hari n'abandi twari kumwe bari baduherekeje.
None kugeza n'ubu ntimurabasha kubonana nabo?
Kugeza n'ubu ntabwo turabasha kubonana nabo. No ku cyumweru gishize nabwo twasubiyeyo, umwafande witwa Prosper ariyo waduhaye nimero ngo tuzaze rwose tuzababona. Tugezeyo turamuhamagara ko yariduhaye nimero ngo tuzamubaze. Tumubajije aratubwira ngo nitube dutegereje gatoya ngo aratubwira. Turategereza nyuma turongera turamuhamagara, nimero igasona ntiyitabe. Hashize umwanya bahita babwira abapolisi bari kuri gete ngo nibadusohore. Icyo gihe badusohoye nabi turagenda. Tumaze kugenda duhamagara umuvugizi wa polisi w'u Rwanda, tumubajije ninjye wanamuhamagaye ndamubwira. Arangije arambwira ngo abo bantu ngo nubwo ngo ibyo atabishinzwe ariko ngo ari bubaze impamvu badatuma dusura abantu bacu. kugeza ubwo rero nta kintu yigeze atubwira na nubu kubageraho mbona ari ntabwo byoroshye kuko
niba nkumva neza ntago ari wowe n'abandi bafite abantu bafunzwe hamwe na Boniface Twagirimana ntimuzi neza imibereho yabo muri iyi minsi
ntayo tuzi
n'icyo mwumva kivuga ku buryo baba bafashwe
nuko bafashwe rwose ntabwo dufite n'impungenge z'ukuntu baba bafashwe kuko n'imyenda barayohereje ngo bahindure abona abantu bamaze icyumweru n'13 imyenda barayijyanye barayakira gusubirayo bayijyanye bavuga barababwira ngo imyenda ntabwo irabageraho ngo ufunge umuntu ushinzwe ngo kubaha imyenda ngo ntawe uhari
none se muvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda se hari ikintu mwamusabye ese ubu tuvugana hari icyo musaba umuvugizi wa polisi y'u Rwanda cyangwa se abafataye muri yombi umugabo wanyu Boniface Twagirimana n'abandi bayoboke b'ishyaka rya FDL Inkingi
ikintu dusaba ni dusaba ko baduha uburenganzira tukabasura nk'uko n'abandi bagororwa bose basurwa kandi noneho ubona n'ahantu bafungiye ni ahantu hatemewe n'amategeko ahantu bafungiwe ni nk'uko umuntu yaza akagufungira mu nzu ye ntabwo bari kuri brigade nk'abandi ntabwo bari muri gereza nk'abandi nabyo tubona ari ikindi kibazo
uravuga ko bafungiye mu nzu itazwi ko igomba gufungirwamo abantu ntabwo ari kuri sitasiyo ya polisi
ntabwo ari kuri sitasiyo ya polisi
kubera iki bafungiye aho hantu
kugeza ubu natwe ntabwo tuzi impamvu ntabwo bari kumwe n'izindi mfungwa nta ubuzima bwabo ntabwo rwose dufite impungenge z'uko banabayeho nko ku wa gatandatu ubwo amwavuka wabo nawe bari banze ko babonana nawe icyumweru tugiye natwe batwirukana nabi ni impungenge nyine tufite ntabwo dutuje kubona abantu bamara iminsi ingana gutyo imiryango yabo ibageraho bakanga yuko babonana
abarundi barenga 500 baraye batahutse bava mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bahawe ikaze bakigera mu gihugu cyabo n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye ari kumwe n'umuyobozi w'ishami rya HCR ryo mu Burundi ni inkuru ya Munezero Krisi
karibu mu gihugu cyanyu mukiri ubuhungiro ndabahaye ikaze rero mu gihugu cyanyu
iyo miryango 137 yatahutse iva mu ikambi y'Induta yose yari yahunze iva mu makomini agize intara ya Rutana aho mu ikambi yifata kibanza y'Igatara bakiriwe n'umushikiranganji Pascal Barandagiye ajeje intwaro yo hagati no gukundisha igihugu ari kumwe n'ubuserukira mu Burundi ishyirahamwe HCR hamwe n'ubuserukira igihugu cya Tanzania bacuruka imiduga yabazanye abo bahungutse bamenyesheje yuko banegerejwe no gutahuka mu mihani wabo
ariko bayeho nyine nabi nyine baza baraduha ibintu bishaya baduha ngo ni by'ukwezi kumva ari izindwi zibihahenzwe zibi nyine byaheze rero nigarukiye muhira aho wavutse mu gihugu cy'u Burundi haragoye kuko ntiwashuga umuvuga ube mu gihugu cyavukiyemo genda birade muzatihabe nitahire muhira
usanga hameze neza gusa kuko nk'ubu ko mvuye ino sinzi ukuntu hifashe
kwegumuko
baduteye ko nabonye n'abandi bariko baragenda ko naje nkashwa kugira
nigumuko y'intambara
mushikiranganje jeje intwaro yo hagati yahaye ikaze abo bahungutse yongera arabizeze yuko bazosanga amatongo yabo uko bayasize
kaze rero muri isanze muje mubaye
nibyo twariteguye kubakira amatongo yanyu ntaho yaroye mushikira mu ngo zanyu aho bahereza kubandika buca mugenda mu ngo zanyu uwo yarasigaye mu itongo ryanyu tumusabye ko aterekanye ibyangombwa byose kugira ngo aribasubize uwo munsi mugishika
yongeye kandi arasaba ishyirahamwe HCR gufasha ngo n'impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda zitahuke
turazi neza ingorane bafite abari mu gihugu cy'u Rwanda nicyo bituma tuguma dusaba n'ubu ngene HCR ko yodufasha kugira ngo dushobore kuronka inzira yo gutahukana mu iteka abari mu gihugu cy'u Rwanda benshi abariyo baza batorotse kuko ubufashwe abihanirwa cyane gose turasaba rero hasitere navyo ibidufashemo kugira abarundi bose bavyifuza batahe mu gihugu cyabo
hanze iyo kambi bahasanze abakenyezi bavuye ko bahungutse ku buryo bwabo abakenyezi ngo bari baje gusaba abaserukire hasitere kubafata mu mugongo Mukuko batahuse tacu bafite bifashisha.
Yonaziye kera urabona nashitse bitabiranka makarara nkabye ibintu birananira ndagaruka. Mugabo agatoke ni bampaye ndakazana niragaho. Nimpaye ndaba ko bogira ati bakagira two bompa. Narizanye. Nifuza yuko bomfata nk'abandi.
Naje ku itariki 11 z'uko 8. Mugabo je nari mfite ibyangombwa bari bambwiye ngo nzane impapuro bampaye ngaha nyene nipuza ko banyakira bakamfasha nkuko bariko bafasha abandi kuko naje ndi mpungutse
nkuko babigiriye abahungutse mu ndwirangiye abo barundi 503 baronse impamba y'ibifungurwa bizobamaza amezi atatu umushikiranganje barandagiye akaba yabasavye kutaba intamba y'amahoro ahubwo ngo bafashanye nabo bazohasanga kuyabungabunga bitekanije ko abo bahungutse bazoba bageze mu makomine baturukamwo umasaha atarenze 48 Kristi Munezero mu ikambi y'Igatara mu mabanda ku bw'icyo rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kuri isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yanyu
Umunyarwanda Augustin Ngirabatware uregwa ibyaha bya genocide asaba ko urubanza rwe ruhamagazwa vuba kugira ngo rusubirwemo rwose bushyashya mu rukiko rwa Loni umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru arusha araduha ibindi bisobanuro
Dr. Augustin Ngirabatware yahoze ari umushikiranganje w'imigambi ya leta muri leta afata kibanza igihe cy'abanyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda avuga ko afite amakenga menshi ku byerekeye isubirwamo ry'urubanza rwiwe ubwo no rwaciwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 aho igisata cy'iyungururizo cya sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho gucira imanza abakoze igihonyabwoko camugabanirije igihano cyo gufungwa kiva ku myaka 35 kija kuri 30 yagiriwe n'ibyaha byo gutegura kugira uruhara gukokeza no guhamagarira intera hamwe kwica abatutsi ahavuka nahahoze ari muri komine Nyamyumba muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba y'u Rwanda mwikete yandika igisata cyaoni cyashiriweho kurangiza imanza zasigaye we n'abamuburanira bavuga ko ikiringo cyo gusubiramo ubwo rubanza gisigaje igihe gito iryo bakwe ryo gusubiramo urubanza rwiwe mu mizi yari hawe n'ingengo y'ubwo rwego rwaoni ryo mu kwezi kwa gatandatu guheze iyo nayivuga ko mu minsi 120 no kuvuga amezi 4 ubwo rubanza rwaba rwahamagajwe rukaburanishwa ngira abatware yanditse ko hasigaye ukwezi kumwe kutarenga kandi hari byinshi byatagirizwa kuba byarakozwe avuga cyane cyane ibikorwa by'abaganga bogenzura ko akiri muzima mu mutwe mu magara yiwe guca hirya no hino ibiri muri dosiye yiwe kumubwira amatariki y'urubanza kugira abamwunganira bitegure n'ibindi ubwo rwandiko rwakiriwe rwongera rubikwa n'igisata MICT cyaoni kiri yarusha ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'ubwo rwego kugira ngo agire ico avuze kuri ubwo rwandiko ariko ico bikoze Usman Njikam umuvugizi w'ubwo rwego yaheruka kubwira Ijwi rya Amerika ko ibirego byatanzwe na Ngirabatware kugira ngo urubanza rw'iwe rusubirwemo bifise ishingiro kandi ko bizosuzumwa mu gihe gitegekanijwe n'amategeko
la chambre d'appel du mécanisme
ati igisata cy'iyungururizo cya MICT cyafashe ingingo yo gusubiramo gushasha urubanza rwa Auguste Ngirabatware abatware ningira abatware nyene yabisavye abacamanza inyuma yo gutanga ivyemezo bikwiye bamaze kuvyiga basanzwe ugo rubanza rwosubigwamwo ubuse ntarizora bako hotangwa ibindi byano canke ko byoguma ruko biri ku myaka 30 yakatiwe gufungwa sinshobora kubabwira ivyo byemezo byatanzwe gusa mwamenya ku rubanza rugiye gusubigwamwo mu idonido.
La décision a été prise de rouvrir le dossier et de regarder dans le fond.
Nimboneka rimwe ko afatwa ingingo yo gusubira mu rubanza rwamaze gucibwa n'ibihano bigafatwa kuva sentare yari yashiriwe yo gucira imanza bakoze ho nyabwoko mu Rwanda muri 1994 TPR ibaho no gwongira abatware n'abamuburanira bafise amakenga igisata ca ONU cyabwijwe ijya America ko naco nyene kirindiranye gishika cinshi kugwa rubanza rusubigwamwo.
Et ça c'est une décision qui est très importante pour le mécanisme parce que ça marque
iyo ngingira komeye cyane kuri twebwe kuko ni jyambere ifatwa ku vyerekeye imanza zamaze gucibwa reka mbere no ku isi yose mu masentare ya ONU novuga ko bidakunze kuba byari bimaze gushika kabiri gusa mu myaka yose ONU n'inzego zayo zimaze zica imanza bisigura ko umuburanyi yaciriwe ibihano abwirizwa kuba yaratanze ibyemezo bikomeye kugira ngo iyo ngingo ifatwe.
Convaincant pour que soit prise.
Augustin Girabatware yahoze ari umushikiranganje w'imigambi ya leta mu Rwanda ubafungiwe yarusha muri Tanzania kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 ari kumwe n'abagenzi we 10 bagirizwa ivyaha bimwe by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda abo nubo baracarindiriye ko ari ibihugu byo bakira kugira ngo baje kurangirizayo ibihano bakatiwe ariko ntibirakunda icyo cifuzo cyo kwakirwa n'ibindi bihugu gifiswe kandi n'abandi bagabo 11 barekuwe kubera banangije ibihano byabo canke bambitswe izera abo bakabiri naho badafunzwe baba mu nzi imwe icunzwe na ONU. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ibiro by'umuhoza w'abarundi birimo biraganira n'urwaruka rwegamiye imigambwe mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi inama irabera mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze arayikurikira.
Bivanye n'imvugo ikoreshejwe umutekano urashobora guhungabana canke ukagenda neza uko niko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yakubwiye urwaruka rurongoye abandi mu migambo itandukanye ikorera mu ntara za Kirundo Kayanza Ngozi na Muyinga. Umuhuza w'abarundi avuga ko igikomeye cyane ari ukwiyumvira ingene ivyo uvuga bishobora kwakirwa n'abakumviriza. Umuhuza afatira akarorero ku mvugo zimwe zimwe zagiye zirakoreshwa zikakigwa ugutandukanye
mu bizi yahera ugaruka ko mu Kirundo mwaragiye mu maradi umashaka no makuru iko muri ko murahamagarira ugaruka gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi kugira ngo mugurize abari wanyu imigambo yanyu. Iyo mvugo nkumbu yivuga mu kindi gihe atari gihe cy'uno munsi ntiyari kugira ingaruka nk'iyo yagize uno munsi mvuga yuko icyo uvuze bivana n'igihe ukivugiye n'ingene ugishikirije.
Izo mvugo zaravuzwe cyane mu mezi yaheze kugaruka bwimonera kurezegamiye umugambwe uri ku butegetsi Abeli Ahishakiye arongoye ugaruka kwa CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo avuga ko izo mvugo bazisezereye mu mbonera kuri
kubijyanye na komine ntega ko byabaye kugaruka ziya mvugo zacyane cyane marumbuzo yuko abaturongoye rwego w'igihugu mu mugambwe baratubwiye ati imvugo mubona yuko naho zoba zibanizera mukabona ko zidafite intumbero mugerageze kugira ngo imibanire igende neza nimugerageze muvuge inzimbo z'Imana mumaze iminsi mucyumba yuko izo mvugo zitasubiriye.
Umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Kirundo avuga ko ugaruka rongoye rwahindutse muri byinshi akamenyesha ko rubanye neza cyane na mu yindi migambwe.
Kenshi abanyamugambwe benshi baravuga yuko twebwe twambara inkofero z'igisoda bakavuga ko twambara ibutine z'igisoda ariko ku nyine icyubahiro n'abatwara umugambwe wacu rwego rw'igihugu mu mugambwe CNDD-FDD baratubwiye ati naho mugira amwe mufukana bakabaha ibirato bisigure ko baduhaye ibirato usanga baduha ibirato by'igisoda byatabutse ugasanga kubera umunezero umuntu yumva yuko arose mwene wabo yamugabiye ikirato ariko natwe ibyo tumaze gutora izo nyigisho yuko bategeza kubikura bakabisubiza banavyo muri mwaka wa 2015 musanze muzi ko igihugu cyacu habaye ihungabana gatonyi kugira ngo abasi ntibabifatire ko twagerageje kubihereza abanyenevyo.
No mu runani amizero y'abarundi ugwaruka rusanzwe ruhabwa inyigisho zingene go kwitwara byemezwa na Jean Baptiste Rugemintwaza harurongoye mu ntara ya Kirundo.
Mu byo kuri byarabaye aho ugwaruka ruri mu yindi migambwe sa CNDD-FDD na mizero y'abarundi bacanamwo rimwe na rimwe byama bishikanwa mu mavi yumvise ku maradiyo ariko byama bihera n'ibyo navuze nyine byama bihera mu kutumvikana kuri iki cyangwa kiriya na cyane cyane mu kudakoresha imvugo iremesha ivyo byarabaye mu byo kuri sagasishishwa ngoni ariko rero rwaka rwacu turabwira nkadre tukabwigisha ukungene rukiye kwitwara ikenshi rero uzosanga yahabaye abarushotora birashika bakarushotora nkuko byambaye biba ariko rero rukagerageza kumenyera bitwara
Rugeminwaza yizeye ko inyigisho z'ibiro by'umuhuza zishobora kugira ico zifashije gusumba
sinshobora kuvuga yuko rubanye neza 100% kuko birashobora gushikaho barutakura mu gahoro kihoza iyo bwihojeje rero numva yuko biba bimeze neza aho rero niho mvuga nti izi nyigisho ziradufasha kandi ndamaze kubona yuko mu bisanzwe abaduhurira muri zinganda Mujye kuri ubu turamaze gutera intambwe yo kuyaga.
Ibiro by'umuhuza b'abarundi byatunganije inyigisho ku mvugo idakomeretsa kugaruka gwegamye imigambwe bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu finiwa liraba ibirerana ry'abantu ku isi. Suzanne Ngomandonge aserukira iryo shyirahamwe mu Burundi asaba ugwaruka gwegamye imigambwe kugwanya amabi afatiye ku bitsina mu bikorwa byabo bya politiki. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Bakunzi bizu bya Amerika. Mwera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru minota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
Inshuti zacu ubuno n'ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Igihugu cya Koreya ya ruguru carasubiye kurasa misile balistik iyo misile yaciye hejuru y'izinga rya Hokkaido mu gihugu cy'Ubuyapani irwa mu ibahari inyuma y'uko igihe hafi y'ibirometero 1700 mu gihe Koreya ya ruguru yagerageje misile balistik inshuro zitari nke ku ntwaro ya Kim Jong-un kurasa izo misile hejuru y'ubutaka bw'igihugu cy'Ubuyapani n'ibintu bibagake Muma misira renga 80 Korea ya ruguru yagerageje kuva Kim Jong-un ashitse ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'2011 nta nimwe muri zo misire yarungiswe hejuru y'Ubuyapani igeragezwa rya misire ryabaye agasomboroso kurushiriza ryabaye mu gihe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo byariko bigira imyimenyerezo ya gisirikare byama bigira uko umwaka utashe mu kigobe cya Korea umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yiyamirije yivuye inyuma igeragezwa rya misire yatumberejwe kugihugu ciwe ryagizwe na Korea ya ruguru atangaza ko ingingo igayitse ya Korea ya ruguru yukurasa misile yaciye hejuru y'Ubuyapani ari ikintu gifise inkurikizi zikomeye kitari bwigere kiba imbere yaho umushikiranganje rw'ukwivu n'abansi wa Amerika Jim Mattis yarasubiye kwemeza mu ntango zo ku kwezi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokwivuna gasomboroso ka Korea ya ruguru zongere zitabara ibihugu bicuditse avuga ko igisirikare cya Amerika n'ibihugu bicuditse muri iki gihe bifite ubushobozi n'inguvu umuntu adashobora kugereranya n'igisirikare cy'ibindi bihugu byo ku isi avuga ko ingingo ya Korea ya ruguru ibandanya gufata ataho izoshika kubera icyo gihugu cyosindwa mu ngwano iyo ariyo yose cyosotora perezida wa Amerika Donald Trump yari yamirije Korea ya ruguru kugasomboroso icyo gihugu giherutse kwerekana avuga ko Korea ya ruguru yerekanye ko atacubahiro na gito iyo ibihugu bibanyi cyangwa ibihugu bigize umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Avuga ko icyo gihugu cyerekanye ko kitubaha na gato amategeko mpuzamakungu. Perezida Trump avuga ko agasomboroso ka Korea ya ruguru n'ingingo zihungabanya umutekano z'icyo gihugu atakindi bikora atarukongereza ukwikumira kw'icyo gihugu ku karere no mu makungu. Perezida Trump avuga ko uburyo n'ingingo zose zishoboka zizokoreshwa ku bijyanye na Korea ya ruguru.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero mwese mugire umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe na radio yanyu mbaye mbikebanuye murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.